Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Inama nyenguzamateka y'u Burundi irangije ikiringo, yatangije ibikorwa by'ukwezi kwa munani mu murwa mukuru wa politiki Gitega.
Iri ni ryo sasa ryacu rya nyuma. Iri sasa twuguruye uno munsi rizosozegwa n'abagiye kudukorera mu ngata batowe kugenzi ya 20 mu kakaro uno mwaka.
Uwo ni Reverien Ndikuriyo, umukuru w'iyo nama nyenguzamateka. Mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hari Abarundi bagera hafi kuri 250 bagwiriyemo abadandaza. Naho mu Rwanda ababyeyi n'abarimu bongeye kumvikanisha impungenge ziterwa n'ihindagurika ridahagarara ry'indimi bagomba kwigishamo. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse.
Waramutse Ejeni. Tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Gambia yavuze ko abashikiranganji bayo batatu bapimwe basanga baranduye umugera wa corona. Ibiro vya prezida byavuze ku munsi w'Imana ko abo bashikiranganji ari ukigega ca leta w'ibitoro n'amasoko ntanganguvu hamwe n'uburimyi. Prezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje mu ndwi iheze ko ategekanya kwikumira mu kibanza ca wenyene inyuma y'aho icegera ciwe Asatru Turai basanze nawe yaranduye COVID-19. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko Gambia, igihugu gifise abantu hafi imiliyoni 2, kimaze kuronka abantu barenga 490 banduye uwo mugera barimwo 9 wahitanye. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kuri wa mbere ryaratunganije ibiganiro byahuje abashikiranganji ba Misiri, Ethiopia na Sudani ku matati ivyo bihugu bifitaniye ku rugomero ku ruzi Nile. Umushikiranganji wa Misiri yavuze ko ikindi gice c'ibiganiro kizoba ku munsi wa 4 inyuma y'iminsi 2 baganira ku bibazo by'ubuhinga n'ibijanye n'ubutungane. Leta z'umwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki nkuru y'isi babyitavye nk'indorerezi. Umushikiranganji wa Sudan ajejwe iby'amazi Yasser Abed yavuze ko ibyashikirijwe n'umuryango umwe bwa Afrika bishobora kuzofatirwa ko bikemezwa nk'amasezerano mu ndwi 2 ziri imbere, ariko ntiyatomoye ibyo ari byo. Igihugu cya Misiri carerekanye impungenge kuri urwo rugomero rw'amazi muri Ethiopia rushobora kugeramira ibikomeye cyane amazi icyo gihugu gikeneye cyane. Misiri izera ku ruzi Nile ku bijyanye n'amazi ikoresha.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Israeli cyavuze ko indege zacu z'intambara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere zateye ibirindiro by'igisirikare cya Siriya mu bumanuko bwa Siriya. Byabaye inyuma y'umunsi umwe Israeli ivuze ko yishe abagabo 4 bariko baratega ibisasu biturika hafi y'imisozi ya Golan. Israeli ivuga ko ahatewe ari ibirindiro bya Siriya bijejwe gucungera aho umwansi aturuka ahakoranirizwa amabanga y'iperereza hamwe n'ikirindiro kigenzura indege z'umwansi. Muri Leta Zunze za Amerika, Leta ya California imaze iminsi 5 itongorwa n'imiriro yo muci cyane cyane mu buseruko bw'igisagara cya Los Angeles, aho ibihumbi by'abanyagihugu bahisemwo guta ingo zabo. Gushika kuri uyu wa mbere, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge John Medina yavuze ko uwo muriro umaze kurwanywa gushika ku bice 5% gusa. Avuga kandi ko ubwoba bwo kwanduzanya umugera wa corona bwabaye intambamyi yo gukoraniriza hamwe abariko barahunga iyo miriro. Ntawurahasiga ubuzima kandi cyateye uwo muriro gushika ubu ntikiramenyekana. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuri wa mbere yarateye umukono ku itegeko risaba ibigo byegukira Leta ya Amerika kwerekana ko bitari ko biraha ubuzi abanyamahanga aho kubuha abanyamerika bafise ubumenyi bukwiye. Presidansi ya Amerika yavuze ko iryo tegeko rizofasha kubuza ibigo byegukira Leta kutima kazi abanyamerika aho kugaha abanyamahanga bahembwa amafaranga make. Iryo tegeko rije mu gihe hari abamenyeshamakuru b'abanyamahanga bakorera ijwi rya Amerika ryegukira Leta ya Amerika bakirindiye nimba viza zabo zo gukorera muri Amerika zongerwa ikindi kiringo canke ntizongerwe. Trump yaragabishije kandi guhagarika mu kazi abategetsi ba Leta bizogaragara ko baha ubuzi bwa Leta abanyamahanga benshi kuruta abanyamerika. Ijwi rya Amerika ikoresha abanyamahanga 76 bari muri Amerika kuri visa G1 ihabwa abanyamahanga baza gukora muri Amerika kubera ubumenyi baba bafise. Abinjira muri Amerika n'ubwo bwoko bwa visa G1 bari mu murwi wabo Leta ya Trump yabaye irahagarika kwinjira mu gihugu kubera ikiza cy'umugera wa corona. Leta ya Amerika yisiguye ivuga ko abakozi b'abanyamahanga badakwiye guhabwa ubuzi gukorwa n'abanyamerika muri iki kiringo ubutunzi bwasubiye inyuma kubera COVID-19.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Njuti banywanyi, iyi ni Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereje noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Burundi. Gushinga urubibi rugabanya komine nshya ya Buhayira na komine Murwi mu ntara ya Cibitoki ni imwe mu nteguro z'amategeko 12 zirindiriwe mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka icyo igihe yabitangaje kuri uyu wa mbere atangiza ibikorwa by'ukwezi kwa munani mu murwa mukuru wa politiki Igitega. Inkuru Radio y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ariko yugurura ibikorwa bisanzwe bya nyuma by'inama nkenguzamateka yahora, umukuru wayo Reverien Dikuriyo yashimiye bagenzi biwe basangira urugendo kuva mu mwaka 2015.
Kuri twebwe twatowe mu mwaka 2015, iri n'iryo sasa ryacu rya nyuma. Iri sasa twuguruye uno munsi rizosozegwa n'abagiye kudukorera mu ngata batowe ku igenzo rya 20 mu kakaro uno mwaka. Hazigaye iminsi mike rero ngo ikiringo twatorewe mu mwaka 2015 kirangire. Mu bihe nk'ibi ni umwanya mwiza wo gushikiriza ingene twaranguye imirimo twatorewe.
Muri urwo rugendo, umukuru w'inama nkenguzamateka izokorerwa mu ngata kuri uyu wa kabiri n'inama nkenguzamateka nshasha yagarutse kandi ku biringo bidasanzwe igihugu caciyemwo kuva mu mwaka 2015. Ndikuriyo agaruka ku ngendo urwego yahora arongoye rwakoze mu makomine yose y'igihugu mu ntumbero yo kugarukana ituze.
Muravyibuka mwese, twatowe igihugu kiri mu ruhagarara rwaturutse kubateye imigumuko mu mwaka 2015. Iyo migumuko yagize ingaruka mbi mu gihugu cacu. Kubera igihugu cari mu bihe bitoroshe by'imigumuko, tukeza gutogwa twaciye turinganiza inama mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, eka mbere turashika mu makomine hamwe hamwe turashika no ku mitumba. Ingendo twagize hirya no hino mu ntara no makomine kwari ukugira tukangurire abatowe kugira ngo bahagararire amahoro n'umutekano, kuko karahara mu ruganda ntibacura. Icivugo nyamukuru yari uruhara rw'abatowe ku mitumba no makomine mu gukomeza amahoro n'umutekano. Izo nama rero twaraziringanije hirya no hino mu ntara, tukaba twagize ingendo zishika ku 137 mu ntara kwa 18 n'amakomine 119 agize igihugu cacu.
Uwo yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka iri kwirarangiza ikiringo cayo atangaza ko igihugu gitekanye muri kino gihe. Ndikuriyo avuga ko ivyo babikesha abarundi batahuye ubutumwa bw'amahoro bahawe.
Byaragaragaye yuko abene gihugu tumaze kuvugana bahavuye babona ko igihugu ari rwabo kandi ko bateza kugihagararira kagaragarira hirya no hino makomini twagendeye na cyane cyane hari migumuko ko hacyatekana reka n'ubu igihugu tukaba tugisize gitekanye. Ingendo za kabiri zari zijanye no guhimiza bene gihugu guhinduka guhindurwa babayeho kwiteza imbere n'ubuteza imbere igihugu. Aha rero twashimikiye ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu tukaba dushima rero ibyagiye birarangura.
Muri iryo sasa rya nyuma inama nkenguzamateka igiye kurangiza ikiringo yasigiye integuro z'amategeko 12 izo yisubirira nk'uko zashikirijwe na Reverend Ndikuriyo. Hari nkijanye no guhindura imbibe zigabura komine Mugwi intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi ni komine Shasha ya Buhayira iri mu burengero bushira ubumanuko bw'iyo ntara nyene. Hari kandi integuro y'ibwirizwa rijanye n'itegeko rigenga akazi mu Burundi, integuro y'ibwirizwa rigenga urudandazwa rw'igitoro mu Burundi, integuro y'ibwirizwa iraba ibyo kwinjira ku Burundi mu masezerano y'umwaka wa 1954 araba ibyo batagira ubwenegihugu. Ni kandi n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'uko leta y'u Burundi itera igikumu ku masezerano yo gushinga igisirikare c'intega bizoza c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe n'integuro y'ibwirizwa rishasha rijanye n'itunganywa rishasha ry'amashuri ya kaminuza. Reverend Ndikuriyo yararongoye inama nkenguzamateka bucisezeregwa ari mu wongerewe amahigwe yo kuguma muri urwo rwego ari muri babiri batowe mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi.
Arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda kuri iyi nkuru radijwi rya Amerika yabateguriye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi. Mu mujyi wa Dubai muri Leta z'Iyunze z'Abarabu hari Abarundi bagera hafi kuri 250 bagwiriyemo abadandaza bavuga ko babuzayo bacira nayo bamira biturutse ku bibuga by'indege bitarimo gukora kubera icyorezo cya virusi ya corona. Igice kinini cyabugarijwe n'icyo kibazo bagiye bafite impushya z'amezi 3 gusa babura inzira ibasubiza aho baje baturuka. Leta y'icyo gihugu yabahaye kugera ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 8 bakaba bahavuye, bitabaye ibyo bagacibwa ihazabu y'amadolari ari hagati ya 30 na 80 ku munsi. Gahire Edi Kevin uyoboye Abarundi baba i Dubai mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe atabariza abo Barundi.
Abenshi muri bo nabari baje kondera akazi hamaro bakaba batari bamwe byarunka kazi, abandi nabo bakari baje kurangura bisanzwe babadandaza. Amariki ndashaka kubona virusi nshya kibasanga ino baca bahera ino baca barabaho mu buzima bugoye baragerageza kwitura ibyo dushoboye turabafasha mu ntango bwa mbere nk'ibijyanye no gufungura, ariko natwe uko bimara umwanya muremure amikoro yacu agenda aba make.
Aho i Dubai hariho ubuserukizi bw'u Burundi konsula y'u Burundi, ico kibazo mwarakibamenyesheje uko kimeze, hari ico bababwiye nimba mwarakivuze?
Twarabibamenyesheje, tugiye twarabibamenyesheje, baradusaba ko twogira liste y'abantu bifuza gutaha, twarayikoze. Nyinshi baduhaye nuko batubwiye ko icyo kibazo bariko barakiga. Mugabo ingorane nini hari ubu ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya Dubai yabahaye gushika itariki 12 z'uku kwezi kwa 8 ko boba bamaze gutaha. Usabwe n'iki gihugu viza yaraheze baca batangura kumurugisha ubasenge. Hari abari baciye biruka kuri Kenya Airways gukata amatike y'indege, bamwe babiha amafaranga, abandi babatuma kujya gupima tese za COVID-19 barabikora ugasanga yagurishije nk'itelefone, ubundi yagura nyundi yatumye ku mafaranga aho bashobora kutumukiza hose, hanyuma inyuma yaho baca babwira ko bidashoboka kubera ikibuga cy'indege cy'iwacu i Burundi cyugaye.
Abegwa n'iyo ngingo muri rusange boba bangana gute?
Bashika hafi 250.
Hanyuma ubundi muramutse murengeje ko ico kiringo c'amezi 3 canke igenekerezo rya 12 mwongeweko kugira ngo mushobore kwitunganya, amategeko aravuga iki amafaranga muri ha ko mwamaze umwanya munini mu gihugu mutari mubwirizwe kumara mu mwanya munini atomori kavuga iki?
Bo kandi habasanzwe tuba ngaha dusanzwe turabarezida, abo nta kibazo kinini gihambaye tuba dufise, abo baba baje kurangura baba baje bafite amaviza limite iyo aheze baca batangura kuguharurira overstay buri munsi barihisha. Umunsi wa mbere barihisha
amadia hamu amajana tatu angana na madolari na mirongo munani ameindi misi kurikira bagaca bazarihisha amadia hamu ijana ijana amadia hamu ijana ijana ni kuvuga na madolari hafi mirongo irindwi duca wumva ko amafaranga ari menshi bivanye n'igihe baba bazomara batazi neza n'igihe bazotahira
leta hari isango yababwiye ko zoba bayabahereye ko inyishu kuri ico kibazo canyu
nyakubahwa aduserukira ngaha muri iki gihugu yaratubwiye ko yanditse ikihetse kandi ko bamwijeje nico gituma ni muri urwo rwego nyene natwe twari ko twongera kandi dusaba twongera tumwibutsa ko iyo tariki baduhaye iri kiregereza kandi bano bantu bakaba n'ukuri bari mu buzima butameze neza nico gituma ibishoboka byose ni uko kogera ku iyo tariki bishoboka bamaze gutahuka bidakunze naho bakiga ubundi buryo bashobora kubasabira kumbure kugira ngo ntibahave bajya mu makosa bamwe bahave bafungwa kubera ko batashoboye kuronka ayo mahera yo kurinda izo basenge
nk'uwo muce w'abaje kurangura canke bari baje kumara umwanya mutonya izo ndege zabo zari kubatahukana hari ico bariko ntaco bariko barabafasha
aho naho nyene hari hagahazi hari ikibazo kuko abenshi ndege bavuga ati ikibuga c'iwanyu coba cuguruye twe turabatahana nta ngorane ati mugabo kirugaye nimugende muvugane n'ubuserukizi bw'igihugu canyu canke na leta y'iwanyu ati mfunze turaheza tubatahukana mugabo hakabamo n'abandi bagiye barababwira ati ni muri hamande tuzobakugarukobye turashobora kubatahana bafatiye nko kuri kenyerero y'ibyo yavuga yuko kuva itariki nizoba yatanguye gukora abagari barafata amatike ku itariki zitatu indwi umunani bose bari baratanguranwa n'iyo tariki leta yatanzeyo ngaha kugira ngo isange bakiri hano kuko bibaye ngombwa kure n'ubera viza uri mu iki gihugu nk'abo bari baje na viza z'amezi nk'atatu bisaba kuriho amadolari yaba amajana indwi urumva rero si uwari we wifatira ayo amafaranga muri abo bantu izo kompanyi rero z'indege nta kindi gishasha zifite zibabwira gusa bo ikiriho kera n'abashavuza cyane ni uko zabatumye kujya kwipimisha naho nyine uriha amafaranga kujya gupima covid uri hafi amadolari mirongo irindwi kandi zizi neza ko atanze ibihari bituma baca bagenda badepansa na duke bari basigaranye nicyo gituma uyu munsi bisa nk'uko byagoranye rwose ku buzima bwabo bwa buri munsi
ubu tuvugana abo buvuga badihe baca babaho gute
nibyo nyene tugerageza gufashanya nawe tagafasha uwashoboye gufasha hari ababaho bahura baba hari ababa bameze nk'abari mu ibarabara nyene kuko ata bundi buryo bafite bwo kuriha amazi uburyo bwose bari bafite bwabaheranye
Gahire Edi Kevin utwara abarundi baba ngaho onye muri Dubai tugushimire kuri kano kanya uhayije rya Amerika
tumaze kumva ko abo barundi biyambaje abahagarariye uburundi i Dubai twashatse kumenya aho bageze bakemura icyo kibazo ariko ambasaderi Epimene Bapfinda ntiyitabye telefone zacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve i Dubai twerekeza mu Rwanda leta y'u Rwanda yategetse ko guhera mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw'icyongereza ni icyemezo kije gikurikira icyari kimaze imyaka igera kuri ine gisaba ibigo byose by'amashuri ya leta n'ayigenga akoresha integanyanyigisho za leta kwigisha mu kinyarwanda iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Asumutaka w'uri Kigali mu Rwanda
Leta yari yahinduye iyo ngamba umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye ibyo kandi bishimangirwa na UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco UNESCO igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize ubu byamaze guhinduka abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza iki gishinzwe uburezi mu Rwanda gisobanura ibya yamavugururwa hutiyeho kandi ajyatera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu Rwanda. Bwana Irene Ndayambaje uyobora REB.
Hari ibintu bikomeye byashingiweho kuba mu byukuri nk'ubushakashatsi bugenda busohoka cyane cyane uganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga birimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga, ugasanga rero mu byukuri uburyo ubumenyi burimo kuza buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse uryari buryo wiga ikintu noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza.
Ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi. Ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zihuzagurika.
Gerere ko mbyumva cyangwa se ko mbibona ni kubuza abana gahunda y'imyigire. Kuvuga ngo umwana umunsi yize mu Cyongereza ejeje mu Kinyarwanda ntari bumenye icyo Cyongereza ntari bumenye n'icyo Kinyarwanda arahagarara hagati. Ubona kuburabuza abana no kubabuza gahunda y'imyigire. Ngewe ndamufite atangiye mu wambere primaire. Ni kuvuga ngo iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha Ikinyarwanda yenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya. None ko ngo mwakangaka ngo nakangana kakangaka mu byukuri ntari bumenye majuscule na minuscule bivuga ngo umwana kumuvana mu rurimi runaka nta rumenye ejo aramuhinduriye umushyize mu rundi rurimi ni kuvuga ngo no kumuburabuza muri make nta kintu kimwe amenye
na mwarimu biramuvanga cyane ko mbitekereza.
Leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa. Mu bayobora ibigo by'amashuri bavuga n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu Cyongereza cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi.
Nuko ngo tujye gutangira amahugurwa bundi bushyashya wa mwanya bari gufata bita kuri abo bana bagiye guhura n'ikibazo cy'ururimi nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu Cyongereza. Nono kai tugira ni mpungenge Icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo. Umva umuntu wari umaze mu kwera 2016 yigisha mu Kinyarwanda ku guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi, nyine uzasanga umwana atazi icyo Cyongereza n'icyo Kinyarwanda atakizi.
Uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa Leta mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri. Leta isobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa.
Ntabwo twavuga ko ibitabo bigiye kuba imfabusa cyane ko buriya ibitabo bibitse ubumenyi. None se ubungubu nk'umukristu yari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'Imana akarisoma mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa ikiba kiri ingenzi cyane ni rya jambo ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga rya jambo ry'Imana rigiye kunyuramo.
Abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranije n'izindi minisiteri. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 15 kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri. Akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho, indimi zigishwamo, imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye, kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka 9 na 12 mu mashuri. Muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'Abanyarwanda. Ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni ukumenya imyaka iyi gahunda yo kwigisha mu Cyongereza igiye izamara mbere y'uko yongera guhindurwa.
Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu nkambi ya Murongwe impunzi z'Abarundi 42 zari zitashye mu gihugu cyazo HCR itabizi. Izo mpunzi zivuga ko inzara zihura nayo ari yatumye zishaka gutaha mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
kubera ubuzima bubizi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gituma tuza turashonje nitugaburirwa ku rugero tuhabwe injya rimwe naho nyene saa 11 size rimwe tuzakoronka injya none injya baguhasize ri saa 11 uzotunga umujyango wazotunga abana abana bakaza kuronka injya ruko bananutse n'iminwa yumye tuzakuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana dusanga bajyamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko ugwaye ntuzora nk'izokuvuza twebwe babaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye nituba tuza mwaya amabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi yagateganywa Kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya Kavimvira.
By'ukuri twebwe aha tumaze amezi 8 turi mu transit. Ayo mezi 8 batubariye ko ikibazo cyacu kigire gikemuke twararindiriye twarabuze. Baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha. Ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka. Baduhereza ubugari budahiye, bakaduhereza amanjegeri bavuruze, twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo, bakagwara ingwara zitandukanye. Abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri. Izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira. Abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twe ikibazo cokemuka twarahebuye. Twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi, aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha. Akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150. Hari n'abaduhereza 100. Ikigozi cy'ubufu gaha caraduze higeze ku mafaranga 400. Imboga twoho nta imboga turi nakirya ntitwovuga ngo turaje imboga. Eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi.
Karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1,500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murongwe. Kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi, ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana. Umuyobozi uhagarariye Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira, Fredy Salumu, avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nshuti mwarimo duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa kandi ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizere ko namwe ariko mukomeje kuzubahiriza. Tubashimiye rero cyane kwa mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abafashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Fasil Gebehu niwe washyize amajwi hamwe. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankunse. Tubasezera rero tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.